byose birashoboka, izere gusa, izere gusa, izere gusa, izere gusa. Byose birashoboka, izere gusa. Dusome mu gitabo cya Mariko, nibaza ko ngira nsomemo ikintu kimwe, hanyuma nje ndakivuga ko dusome ubutumwa bwiza nko bwanditswe na Mariko igice cy'10 murongo guhera ku murongo 46 ijambo ry'Imana. Iyo muramutsa umukuru w'igihugu murahaguruka, cyanke iyo bari kubaraduza idarapo murahaguruka, natwe duhaguruke mu gusoma. Mariko igice cy'10 murongo 46. Bashika Yeriko, akivana Yeriko n'abigishwa biwe ishengero ryinshi, mwene Timayo yitwa Barutimayo umusezi w'impumyi yari yicaye iruhande y'inzira 47, yumvise ko ari Yesu Munyanazareti, atangura gutakamba ati, Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. N'umunana abantu benshi baramuziberanya ngo ahore, ariko arushiriza cyane gutakamba ati, mwana we Dawidi ngirira imbabazi. Mwene n'icyenda Yesu arahagarara arababarira ati, nimumuhamagare. Bahamagara iyo mpumyi bayibwira bati, humura va hasi araguhamagaye. 50 nayita impuzu yayo irabaduka yegera Yesu. 51 Yesu arayibaza ati, ugomba ko ngukorera iki? Ino mpumyi iramwishura iti, ngomba guhumuka mwigisha. 52 Yesu arayibwira ati, genda ukwizera kwawe kuragukijije. Acyarahumuka amukurikira mu nzira. Dusenge. Data twese turi mu ijuru, nuduhezagire ijambo ryawe, dushobore kwibonera nk'ibyabaye kiriya gihe, ukwizera nk'uko kube mu mitima yacu, kuko Imana ari Imana nzima. Yesu Kristo yari ejo, ni ko ari n'uno munsi, ni ko azokwama ibihe bidashira. Murashobora kubyagira. Umutwe w'icigwa uno munsi ni Imana yarateguye umwagazi w'intama. Twagize ibihe byiza mu gatondo, mu gihe twabona Yesu, twariko turiga ku bya Yesu yinjira Yeriko. Hariho umugabo mugufi yitwa Zakayo, yari yuriye ku giti. Ubwa mbere ntiyashobora kwizera mu ntango, ntiyizera ko Yesu ari umuvugishwa n'Imana. Umugore wiwe yari yizeye, maze aramusengera. Mu gihe Yesu yari kararengana hajya ahantu, acararamura amaso, abwira Zakayo ati, manuka kuri icyo giti uriko, kuko uno munsi ndara iwawe. Ubu rero ndibaza yuko twashaka kubandanya tuvuga kuri Yesu, dushaka kugendana nawe. Ubu rero ibyo turiko turavuga ko biriko bibera ahantu hamwe, biriko bibera ahantu hamwe ni Yeriko. Yesu mu nzu ya Zakayo yarafunguye kwa Zakayo. Hari umunsi hari hakanye cyane, uwo munsi hariho mu kw'icumi mu gatondo ka kare cyane, umuyaga wava ku misozi y'Iyudaya umanuka mu kiyaya. Murazi yuko hari haba hameze neza cyane muri kiya gihe cy'umwaka, mu gihe nk'iki cy'umwaka haba hameze neza cyane. Hariho abantu benshi bari kubarasegerereza bicaye ku ibarabara. Nanjye ubwanjye naragiyeyo n'uno munsi ubu tuvugana. Hariho abantu basegerereza, haba muri Afurika, haba mu Buhindi, muri ibyo bihugu, hama hari abantu bari kubarasegerereza bagwaye indwara zitandukanye. Akenshi babara abantu atacyo bashobora kwifasha, abantu aho nikora akenshi baba ariko bicwa n'inzara mu Buhindi, narajya mu mabarabara ngaca mvunja amadolari nkayavunja mu marupi mu marupia mu marupia mahera hariya kugira ngo ndayahe abantu. Barabagore babakenye bariko biricwa n'inzara bari kumwe n'abana baba bafashe mu maboko ya bateruye abana, wasanga umubiri umengo warafatanye n'amagufa. Abenshi bagerageza kumpa abana babo kugira ngo ndabasengere. Ibyo twe dutano mu mayarara hariya byo batunga ntimuzi ingene burya kino gihugu cyacu kimeze neza mu gihe hari abandi ku isi bamerewe nabi. Hano turabona rero abo basegerereza baraji Yeriko hariya mu buraruko ku muryango w'uraruko winjira muri Yerusalemu. Hari ahantu hadasanzwe, ahantu hazwi muri kariya karere kose, inzira ijya Yeriko uvuye Yerusalemu. Kandi abaza hariya bari abantu batunze, abagabo bikorera utwabo n'abantu batunze, abatunzi barajayo. Maze rero abasegerereza bari baza aho batonda kugira ngo bashobore gusegerereza, bashobore kugira icyo basaba. Baza mu gatondo ka kare igihe abantu abagwiza tunga baba bari kubararengana, bagaca batega amaboko kugira ngo batega kugira ngo bagire icyo baronka. Icyo gihe rero abaroma batwara muri Palestina, kumbure ko atacho baha bari kubarasegerereza. Kumbure ko washika ubwa mbere niwe yaronka ikintu kubariko bararengana. Rero bari bicaye hajya ari benshi cyane baryamyeho bariko barasegereza, nkuko tubibona uno munsi izuba ryariko rirarengana, ryariko riraseruka muri kiya gitondo. Hariho impumyi hajya ahantu yari yaraye imerewe nabi, kuko ujya mugabo yari impumyi kuva akiri muto. Icyo gitondo yari yaryamye hajya ahantu kuko mu ijoro ryose yagumye yibaza ko kumbure ko bukeye yoshobora kugaca akanura. Avuga ati sicoma ngashobora gukanura nkabona. Maze abyutse yarababaye cyane kubona ko zari indoto gusa ko ubundi yikanguye atabona. Nanjye ngenda bibabwire nk'aho cyo bari nk'igikino kivuga ku bintu byabaye gushikaho nshika ku cyo nshaka gushikako. Hari ikintu cyabaye kidasanzwe hagati y'isaha zitatu zo mu gatondo n'inusu n'isaha zine zo mu gatondo. Hari ikintu cyabaye, abandi basegerereza bari bamaze gusohoka bava mu ibarabara. Cyari igihe Yesu yari kararengana nawe ari karajya mu gisagara, abantu benshi bari ko baramukurikira bari inyuma yiwe. Kumbure ko abagabisha b'ingabo b'abaroma bariko baramubwira bati va mu ibarabara, va mu nzira, sohoka va mu ibara. Hari hameze neza, igitondo cyari kimeze neza uwo munsi, ariko naho yararushe yaciye yicara Bartimayo yaciye yicara ku gitandara arindiriye ibyari bigiye kuba. Acaricara aho atangura kwibaza, yibaza ku ndoto yari yararose, ukuntu byogenda hamwe asuye guhumuka. Hanyuma atangura kwibaza ko ibyo bintu byose ibyiyumviro byiwe biragera aho yibaza ku buto bwiwe. Nanjye ndakunda kwicara nkibaza ku minsi y'insinzi, nkibaza ku bihe Imana yagiye iduhezagira cyane. Nk'uko tubibona hano turabona ko yitwa Bartimayo. yaribajije ingene ubuzima bwe bwomera hamwe yosubira kuhumuka yari impumyi haheze igihe kinini cyane ari impumyi yaribaza ngene yoshobora kunezerwa hamwe asuye kugendagenda akanura asuye kubona guhumuka yaribaza igihe yari akiri muto ingene yakina ari gukina ku misozi ingene yashobora kumanuka umusozi amanuka hariya kuri Yorodani ingene hari ahantu hamera cyane yaba hari ingene igihe bahaba yaribaza ngene abo ingene igihe cyari kimeze neza akabona amashugwe akaraba mu kirere ingene ikirere kimeze ibyo bintu byose byaragaruka mu byumviro byiwe ariko aravyibaza ko iyo mbonye umuntu w'impumyi umutima wanje ucumuhindukirira ariko rero ubu kubimpumye mu buryo bw'impemu byo biruta ivyo kuko Imana yaremye umuntu kugira ngo ashobore kubona ndibaza ku kintu cyabaye hariya ahantu mwiratiro ahantu bororera ibikoko muri Cincinnati hariya hariho inkukuma nini cyane bafungiye mu kantu akantu narimfashe Sara mu minwe yanje cyo turagenda ahantu bayugaraniye nkukuma iyo inkukuma nini ifisa amaraso mu ruhanga rwayo amubi yayo yavunaguritse yashitaguritse iyo nkukuma yashaka gusohoka ngo ive aho hantu bayugaraniye yagumye ishaka gusohoka ngo iveyo yagerageza gusohoka ngo ive aho hantu bayugaraniye igaca yiboma igacisura igakoroka ama igacirara mu ramaso ikaraba mu kirere kuko ninyoni bundi yagenewe kuguruka ariko mukabona umuntu akayifata akayishyira ahantu akayugarana cyangwa yiraba iyo nyoni ndayibwira nti ndabwira nti nukuri no kwemera nkaguha ibintu byose ukeneye ariko ukabohora ino nyoni igasohoka ikava ahantu wayiboheye iyo nyoni yashaka kubohoka genda kunda kubohoka yari yavutse mu ntumbero runaka ncaravuga nti mbega ibintu bibiga yemwe cyamfata Sara mu minwe yanje ndamubwira nti mwana wanje nti iki nukuri iki ni ikintu kibi mbonye uno munsi hanyuma mu nyuma ndibaza nti ati rero ntihamwe niyo mbonye abantu bafise inzoga mu minwe iyo mbonye abagore bafise itabi bariko bararinywa bavutse kugira babahungu n'abakobwa b'Imana ariko ukababona bugaraniwe mu byaha babugaraniwe singe nari impumyi mu buryo bw'impwemwe singe nari bibiga yemwe nubwo ari abantu bari mu mashengero nubwo ari abantu baririmba mu makorale mu migwe baririmbye ariko ugasanga bugaraniwe mu cyaha Baritimayo nawe yaribajije uko byari bimeze igihe yari akiri muto nyina wiwe umuyuda akazi ingene yamuhamagara akibuka n'ijwi nyina ukuntu yahora amuhamagara hama agasohoka aciye mu muryango hama agaca amufata mu maboko nawe akamubwira ati akamubwira akigira icyo amubwiye yari afise ibintu byinshi ashobora kwibuka agiho akibona yaramujyami nyina yaramujyamika akamutera inkuru nyinshi inkuru ku bwoko bw'Isirayeli kubavugishwa n'Imana bakomeye babayeho hagati yabo ese ukuntu yabikunda ibyo bintu yarakunda kumva ibyo bintu byose ibintu bikomeye cyane iyo abana bashatse birababaje ubonye umubyeyi yikuye umwana akamubwira ngo gende urabe televiziyo yabwirizwa kumutera inkuru zo muri bibiliya mama babwirizwa gutera inkuru abana zo muri bibiliya bakabwira abana yari umubyeyi w'umuyuda akaguma we amubwira ingene Imana yabarumwikiye Mose igihe bari mu buja muri Egiputa niko nyina Barutima yakora akababwira ngene yari yarasezeraniye Aburahamu kubabohora ikabasohora bakura muri Egiputa ingene Imana yabahagurukirije bavugishwa n'Imana bakomeye nka Mose ukuntu bamanuka ukuntu Imana yahora imanuka mu nkingi y'umuriro ukuntu Mose akamubwira ingene Mose yagiye muri Egiputa ngene ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye byakoretse yari muri Egiputa mu bugaragwa ingene atamukate wari uhari atamitsima yari hari ariko Imana ikamanura mani ivuye mu ijuru ndiko ndumva Baritimayo amubwira ati mama ndakubaza ikintu kimwe ndarega mama Imana yacifate abamarayika bose babwira ngo nimutangure mutegure imikate yo kugaburira bajya abantu bose amanje ndayimanura nyina aramubwira ati ya mwana anje ati Yehova nakeneye kwirirwa arakora ibyo bintu byose kuko Yehova n'umuremyi avuze ijambo rimwe bica bikoreka mbega none ubuho tuvuga iki kuri Yesu turabona yuko yakoze cyo kimwe nyene yaramanyuye umukate maze awuha abantu kandi twebwe twibagiye ko ari umuvugishwa n'Imana asanzwe cyangwa umwigisha asanzwe burya Yesu yari Imana yiyerekanye mu yihishe mu mubiri mu gihe rero bari ko baramubwira ibyo bintu byose barutima bamubwira nge n'Abisirayeli bajabutse ubugaragwa bagashya kuri Yorodani hanyuma ngene mu kwezi kwa kane igihe amazi yari karamanuka ava ku misozi ingene wari umunezero ingene muri kiya kiyaya cyose cyari cyuzuye amazi menshi byose yarabyibuka mu bwenge bwiwe kuko cyari gihe aho kijya urya ruzi rwari rwuzuye cyane hanyuma twibaze ku gihe cya Yosuwa ingene Yosuwa ajya bukanya abantu Yorodani akabajya bukana Yorodani ajya butsa Abisirayeli murabona ko Yehova yamara umuremyi ibintu byose arabikora n'umuremyi arakora ibintu byose bigakoreka arakora ibintu byose ku buryo kugomba kwiye gukoreka ubu rero umuntu barashoboye kujya buka Yorodani byoroshye ata kiraro kihari ahubwo si uko hatari ikiraro gusa ahubwo kijya yacyose cyari cyuzuye amazi murabona yuko Yehova yerekanye ubushobozi bwiwe bwinshi akugurura agakinzira murabona ko Yosuwa yayoboye abantu kuko yizeye ibyo Imana yari yavuze singe n'Imana yitayeho abo bantu zari inkuru nziza cyane mbere nyina we yaranamubwira inkuru za wa mugore w'Ishunemu ingene nyina we ingene yavuze ingene uvugishwa n'Imana Eliya mu gihe ciwe n'ukuntu ujya mugore yagire neza uvugishwa n'Imana wewe ntiyari umwisirayeli yamara yarizera ko Eliya ari uvugishwa n'Imana yarizera ko Eliya ari uvugishwa n'Imana akomeye uhoraho umunsi umwe abwira umugabo wiwe ati tumwubakira akazu mu nzu yacu ko nuvugishwa n'Imana umuntu uvugishwa n'Imana hanyuma igihe Elisa na Eli na Gehazi bashikaho bakabona uko kugira neza kuwo muryango ujya mugore mu busango yaba mu bwoko bwiwe nk'abandi bantu bose ariko nta mwana ikibazo yari afite nuko atamwana yari afise bose uko ari babiri bari bakuze Elisa rero acagira ukwerekwa aravuga ati kuko rahagize azoronka umwana w'umuhungu ujya mugore atazoronka umwana w'umuhungu haheze rero amezi 9 acaronka umwana w'umuhungu hanyuma hagera igihe mu nyuma haheze imyaka myinshi aho mu gihe yari mu mirima ari kumwe na se wiwe hari indugumba nyinshi ujya mwana yaronse aragwara ujya mugore arakora ibyo barashobora gukora ibyo bashoboye byose ari kujya mwana mu buruhiro arapfa ujya mugore yarahagaze neza mu kwizera ntiyemera ngo aneshwe n'ibyo yariko aracamwo ntiyasemereye ngo avuge ngo umuhungu wanjye arapfuye umuhungu wanjye arapfuye oya naho yari umunyamahanga kazi yari afise ibyizigiro byinshi maze acabwira umukozi we aramubwira ati tegura indogobwa ugenda hari uvugishwa n'Imana hariya ku musozi Karumeli ntihagire umuntu n'umwe uramutsa mu nzira ariko wewe ugende genda uvugane n'uvugishwa n'Imana igihe rero Elisa yababona baje yaciye asohoka n'umushumba wiwe arabwira Gehazi ati wa mugore w'umunyeshunemi araje kandi arafise ikintu akeneye ariko Imana yamishije icyo akeneye Imana burya ntiyamuvuga byose Imana ivuga gusa ibyo ikeneye yuko uvugishwa n'Imana amenya gusa acaramubwira ati genda umubwira ati mbega none umeze neza mumerewe neza n'umugabo wawe n'umwana wawe ahantu urenze nahakunda cyane igihe Gehazi yahura nabo aramubaza ati byose bimeze neza imuhiri wawe n'umugabo wawe n'umwana n'umuryango wawe ujya mugore acyarishura ati byose bimeze neza ati naho nubwo umugabo yari kararira ko babuze umwana nubwo byari bimeze gutyo umugore we yavuze ngo byose bimeze neza ngo bimeze neza cyane ati yaje kuraba umuntu uyu muntu w'Imana kugira ngo amubwire yagira icyo amubwire kandi yongere amuhezagire mu izina ry'Uhoraho Uhoraho yaraduhaye umwana none yamwisubije ati izina ry'umwami nirihabwe icyo izina ry'Uhoraho nirihabwe icyubahiro ujya mugore ataraza afukama ku birenge bya Elisa maze Gehazi ntiyabishimye Elisa aragenda arazura ujya mwana ava mu bapfuye murabona ukwizera kujya mu ujya muvyeyi yafashe ujya mwana acha mushira ku gitanda kimwe bari bateguye wa muvugishwa n'Imana murabona ngene ari vyiza murazi uko Paulo mugeciwe twa dutambara abantu bazana baratuzana bakatuzana Paulo akadusengera bakadushira ku bagwayi agakira Elisa abwiye hazati fati inkoni yanje ngende uyishire ku mwana yarazi uko ivyo akoze ko byose ari ibintu bihezagiwe Paulo ntiyahezagiye ntiyasengeye gutambara oya yarazi uko yahezagiwe Elisa abwira hazati ati hagira umuntu muramutsa genda ufata ino nkono irambike ku mwana ariko ukwizera kujya mugore ni kwari mu nkono cyangwa muri Gehazi ukwizera kujya mugore kwari muvugishwa n'Imana uwo ujya muvugishwa n'Imana yakorera Imana lakini cyari gisigaye atari kwishikira iyo yaciye agenda ajyama kujya mwana uwo mwana caragaruka agakora kwa muzima mbega inkuru nziza kujya ku mwana Bartimeo bari ko baramubwira Bartimeo yarakiri muto icyo gihe bari ko baramubwira ibyo bintu zari nkuru yakunda cyane kumva ariko abaherezi baravuga ngo ibyo bintu byaraheze kuva kera cyari gihe abisere barafite abavugishwa n'Imana bakomeye ariko uno munsi abavugishwa n'Imana ntibakibaho makara abaherezi bakavuga ngo Yehova ntagikeneye abavugishwa n'Imana ubu turafise ibikenewe byose turabifise yaraduhaye ibyagezwe twarubatse urusengero ibintu byo dukeneye byonyine mbega none sico kimwe uno munsi yamara Yehova gumari Yehova nyene murabona ntashobora guhindura inzira ziwe ni Imana kandi azogumari Imana yaribaza yuko ibyo bari bakeneye byose bari bafite ibikwiye byose izuba hari hashushe cyane yumvise indogoba ivuye Yerusalemu iri kija Yeriko Yeriko arumviriza aravuga arika vyegereye aravuga ati hariho umuntu yitangiye imbere n'umuntu arika hari undi azi inyuma yiwe arika agereza inyuma yiwe yarashaka kuvuga ati ivyo byose tuzo kuba ari umutunzi kandi uwo mutunzi abatunzi baba bafise abashumba babitangira imbere yuko bagenda aravuga ati ubu rero ngirano nk'amafaranga menshi kugira ngo mbandanye mbaho hanyuma acaregereza aregeri barabara aravuga ati nacerewe mu gitondo nimungirire imbabazi nimugire icyo mumpa aza yumva ikijwi cy'umuntu avuga akaze cyane ikijwi cy'umuntu kinini kivuga ngo va mu nzira wa musezi we ndi umukozi wa Yehova ndi umuherezi hari kuba gikomeye ngiye gukora nta mwanya mfite wo kuguha wewe nta mwanya mfite no gutako ngiye gutanga ikiganiro nongere nshireho umuvugishwa ahantu hamwe hanyuma acarabandanya iyo ndego bwibakomeza irabandanya maze uwo musezi arabandanya aracararindira kandi aricara yibaza kandi kuri ya ndoto yarayarose hanyuma acaribaza ati kuri ino nzira ndi ahantu nicaye ati hari uvugishwa n'Imana akomeye Eliya na Elisa ati baraciye ahantu nyene ati bari kubaramanuka bafatanye Eliya na Elisa bafatanye baragenda barashika kuri Yorodani nago ruca rurutanga inzira aravuga ati Eliya yararushe hanyuma haca hazi umukogote w'umuriro rucira mutahana muhira hanyuma arabona ngene Elisa nawe acatangura gukorera Imana guhera icyo gihe yagiye hama rero atagumiza amaso kuwo muvugishwa n'Imana aravuga ati iyaba yabayeho igihe cyo muvugishwa n'Imana ari guca niruka ngenda ku muvugishwa n'Imana nkamubwira nti muvugishwa w'Imana nsengera kugira ngo Yehova asubize amaso nsubire kubona subire guhumuka ariko muherezi ataravuga ati ikintu ngico niki kibaho bariti mawe we ntitukibifise ibintu nk'ivyo Yehova nagikiza mu bushobozi bwiwe uno munsi dufise abaganga gusa nibindi ivyo bintu tukibikeneye byari byo mu minsi ya kera turubaha ibyagezwe turagwara tugapfa hama tukaja mu ijuru nta bindi nibyo gusa dukeneye ubu rero ariko rero barutumye abana nyakwiyumvira aravuga ati kumbure ko ku metero 500 uti aho yari yicaye niho bari bashize amahema yabo barindire yuko batera bandanya Yeriko kumbure ko limwe mu mabuye yari yasenyutse ariyo yari yicaye ko limwe mu mabuye yari yicaye ko ari Imana yari yasenyuye igihe yasenyuye Yeriko nkuko vyagenze wa mugabisha akomeye cyane Yosuwa igihe bajabuka ubwo mugwanya akomeye igihe bajabuka uruzi bagiye guhura n'umwansi munsi umwe mu gihe ariko aribaza ukuntu yobigenza imbere yuko impome za Yeriko zisenyuka bari barubatse ikintu gikomeye cyane bumva yuko bari mu mutekano hanyuma acabona umugabo umwe Yosuwa yabona umugabo yamubwiye ngo nguru muhizi Yosuwa aramubwira ati mbega none uri ku ruhande rwa cyangwa uri ku ruhande rw'abansi bacu uwo mugabisha aramubwira ati ndi umukuru w'ingabo z'Uhoraho Yehova akomeye Yosuwa 5:14 Yosuwa aramushimira aranezerwa cyane no kumva bimeze uko Baritimeo yari karibaza ko ivyo bintu byose hari nko ku metero 500 zaho yari yicaye ati naho ni aho ubushobozi bw'Uhoraho bwaza bukabaha insinzi hari nko ku metero 500 zaho yari yicaye ataribaza ati yaba narabaye icyo gihe nari guca nsaba ujya mugabisha akomeye cyane w'ingabo z'Uhoraho kugira ngo aze amfashe kandi byari guca bikoreka kuko atarazi ko ntiyarazi yuko no atani metero 100 zihari zaho uwo mugabisha w'ingabo ntavyo yarazi ibyo nibyo aho niho dukorera amakosa twebwe uno munsi twibaza yuko icubahiro cya Kristo ari cyo mu bihe byaheze oya aracyari wa wundi nyene niko azokomeye bidashira ari hano uno munsi muri ino nzu nkuko yagendagenda mu mabarabara I Galilaya acara soka mu nzu ya Zakayo abantu bari bamurindiriye hanze niho rero yaca yumva akamo abantu benshi bariko baravuga abantu benshi bariko baravuga amajambo bamwe bavuga ngo Hosiana kuje ku mwizina ry'Uhoraho uvugishwa n'Imana w'i Galilaya umukozi wa Yehova abandi bagasemerera ngo genda hariya ntitugukeneye mu gisagara cyacu ni ukuvuga yaramadidane mu bantu iyi Bartimeo ntiyari bwumva ikintu kimeze nk'icyo kuva baho acarabaza ati none ivyo ugo rwamo izo nduru n'ibiki nibiko bikaba bangaha hanyuma yumva ijwi ry'undi muherezi ariko yarenga yari karagenda ajya ku ikoraniro maze umuhereza aramubwira ati twarumvise yuko ushobora kuzura abapfuye nimba uri mesiya hano turafise itongo ry'abapfuye nuze dore turayo kushobora kuzura abapfuye hano mu itongo ry'abapfuye ariko Yesu yari karagenda gani Yerusalemu kugira ngo ashobore kubambwa ibyaha by'abari ku isi byo by'abari mu isi byose byari kuri we yari karabandanya afashe inzira agiye gutangwa nk'ikimazi bari ko baramucokora bamwe baramuhezagira abandi muvuma ni nako bimeze gushika uno munsi bamwe bari ku ruhande rwiwe abandi baramugwanya ariko yari yarahindukiriye kugira ngo maso inyongazo ya Jerusalemu kugira ngo asozere igikorwa ciwe yagiye ajanye n'abigishwa biwe 12 hamwe n'abantu benshi bari kumwe nawe bamwe bashaka kumukora ko abandi bakamukomera amashyi abandi bakamusuzugura hari nkaho umengo abantu bose bari bari baje emwe ari benshi cyane bari ahantu barituma yarari twibagije twibaze gatoyi kumure ko haje umugore akiri muto kumure ko uwo mugore yari nka mushiki wacu Rebecca yarizera Kristo yari yabonye ngene abantu babanda cyane uwo mugabo ariko aramubanda Yesu bariko aramubanda ari benshi cyane yari yizeye Yesu kandi yari ya yari yatangaye mu mutima wiwe kandi yaranababazwa cyane n'ukuntu ujya mpumye barutima yaramerewe kumbura cyara arabwira barutima arambwira kumbure barutima cyara arambwira ati wa mukobwa we ndumva ijwi ryawe ndumva uriwe ndakumva ndagusavye umvirize ibyo ngira ndakubarire umvirize ibyo ngira ndakubarire ibyo ngira ndagusabe ubitege amatwi ubyumve mbega none hano hari kwa biki nibiki biriko biraba hano hari kwa bibiki aramubwira ati ntuziko Yesu umwana wa Dawidi ari ngaha mu gisagara wa mvugishwe n'Imana wigarira ari karacanga harengana ntuzi wariwe Bartima aramubwira ati sinari bwumve baramuvuga umukobwa arabandanya ati umve hari ikintu cyabaye kidasanzwe mu gatondo mu gisagara uno munsi aturazi Zakayo umwe afisi restora uburiro hariya mu gisagara ati urazi umugore wiwe Rebecca urazi ko ari ko yizera ati Zakayo yari yaranze kwizera ati yari mbere yari yaduze mu giti yicarira mu giti ari nagiye Yesu umuvugishwa n'Imana yari kararengana ati yacyahamagara Zakayo mu izina giwe ngo amubwira ngo manuka kandi Yesu ntiyari bigeraza Yeriko n'umunsi wari mw'imbere yaho umuco waciuza umucucuza kwiyo mpumyi iri kirasegeraniza kiravuga ati nive byanditswe muri mu gusubira mu byagwe 18:15 havuga ngo uhoraho Imana azobazana uvugishwe n'Imana nkanje acaramubaza ati none ari hehe ati ari ku metero 100 z'ahantu twicaye ati bujya agira arengane Zakayo acarasemera avuga ati Yesu umwana wa Dawidi ngirira imbabazi ati ngirira ikigongwe mwana wa Dawidi mu gihe uri kurarengana hano ngirira imbabazi mu buryo bw'umubiri Yesu ntiyari gushobora kumva ijwi mu bisanzwe Yesu ntiyari kumwumva ngo yumve ijwi giwe kuko abantu bose bari ko barasemerera ubirabye ntiyari gushobora kumwumva kuko abantu benshi bari ko baravuga ariko Yesu niwe jambo iyo hari ubugingo buri ko burasemerera ububabaye nka wa mugore yaragwaye utinyanka agakora ku mpuzu yiwe bibiri ivuga yuko Yesu yaciye ahagarara kuko bwari ubugingo buri ko burasemerera nimwibaze namwe nimubyibaze ko umuhamagaro w'impumyi iri kirasegerereza umugumvu iyo mpumiri kiramagara byari ikintu gikomeye cyane gifite umwagazi w'intama w'Imana afite ibyabyo bari ku isi bose kuri we ariko agenda i Yerusalemu ariko ubugingo bumwe bw'umuntu buhamagaye gusa yaciye ahagarara uko yararejeje niko ari n'umunsi kwazo kwa mibi birashyira niba hari umuntu uno munsi akeneye kumuhamagara yose ahagarara ubunyene akavuga ati ukeneye ko ndagukorera iki kuko nahinduka ndibuka ko nigeze kuva i Dallas Texas musumwe kumugoroba kugira ngo ntayi wanje haze imyaka myinshi hariya i Memphis narindindiriye baca banjana mu ihoteli y'ikompanyi y'iby'indege baca barampagara mu gatondo kugira ngo bampagara mu gatondo none naraye kugira ngo nze gufata indege bukeye ntandandika makete mu ico gitondo ntangenda kuyatwara kuri posita maze numva ikintu kimbwira ngo ntumve ngaho uhagaze ngo raba inyuma gusubira inyuma ndazi ko abantu hari igihe bikeka ibintu ariko atakihari mu bisanzwe ariko ntankomeza kugenda numva ijwi rimbara ngo subira inyuma ncandagenda gushika ku ibarabara ahantu rikatira hari umupolisi ncandahagarara akanya gatoyi hanyuma ncandagaruka nihuta ncanca imbere y'iyo hoteli ncandabandanya njya ku ruzi sinzi kumbure ko sinzi nimba ahantu nkibuka ndavuga nti ndivuga nti aha isazigeze kure ariko icyumvikije kiranza ngo nimba ari imana ikirakubwira ngo genda buya ntuza gucegwa icyo kintu cyatuma gisubiramo muri jewe ngo komeza ugenda nanjye nkavuga nti amasaha yo gusubira inyuma kugira nto mfate indege ariko ararengana ariko naguma nkurikirwa uburongozi bwa mwemu muri jewe cyandirimba indirimbo mvuga ngo niye kakarimbo kavuga ngo bari bakoraniye mu cyumba cyo hejuru bose bari korasenga mu izina ryiwe ngo bose bacaba batizwa na mwemu niko karirimbo aragenda naririmba jenyene mwese aho karirimbo murakazi hanyuma ngaca nitabira nkavuga ngo ndanezerewe kubona ndi mu mugwi w'abo bantu ndi kumwe n'abo bandi ndi hanyuma nca numva hanyuma nkabana nkaririmba ngo ingomwe ndata uronko umugisha uhanagura ibyaha byose biva biri mu mutima wawe mbwira ariko ndagenda nca mbona umugore mbona umukecuru umwe umwiraburekazi inzu yiwe yarafite akazu umengo n'akantu kubakishijwe ibiti gato cyane uwo mugore yarahagaze imbere y'inzu yiwe nca ndabandanya ngenda ndirimba kakarimbo nariko ndaririmba negereye arandaba nca ndahindukira aravuga ati ndakuramukije wa muvuga butumwawe nca ndavuga nti ndakuramukije senge ndamubwira nti kwata bibiliya mfise wamenye gute ko ndamuvuga butumwa acaranyishura ati narinzi kuza byo byarantangaje cyane umugore arabandanya ati arambaza ati uramaze gusoma inkuru za wa mugore w'ishunemu muri bibiliya ndamwishyura ntego namaze kuzisoma arakomeza arabandanya ati warasomye yuko atari afite umwana ko yari yarasezeranye yuko asezeranye uhoraho yuko azorera uwo mwana ku bw'icyubahiro cy'uhoraho ndanjye arasubira aravuga ati nanjye nari umugore ameze nk'ujya nta mwana nari mfite narasezeraniye uhoraho ni wa mu mwana nawe nzomurerera ku bw'icyubahiro cy'izina ryawe acyarabandanya aravuga ati uyu mwana wanjye naramureze uko nshoboye ati mu nyuma acagenda n'abagenzi babi acagwara indwara ati rero umuganga yarakoze ibyo ashoboye byose acyaravuga ati amaraso yiwe ati arimo uburozi ku buryo atakintu na kimwe tugishobora kumukorera uwo mugore arabandanya ati burya ngo ujye araryamye ati kandi burya nta ubwenge bwagiye ati umuganga aheze iminsi ibiri aje yavuze ati uwo mwana ntazigera akanguha ngo ave hajya ahantu aryamye ngo hamaze kurengerana umugore arabandanya aravuga ati sinshaka kubona umwana wanjye apfuye ameze gutyo aravuga ati nasenze ijoro ryose aravuga ati uhoraho nimba ushaka kumuntwara ni wamumpaye atari ko nshaka yuko umuntwara basi abanje gukizwa kugira ngo nzosore kumubona mu ijuru mu bwiza bwo mu ijuru uwo mugore arabandanya ati nasenze ndasenga ati rero maze kuvuga iby'inkuru z'uwo mugore w'ishunemu ati nca ndasinzira nca ndarota cyambwira uhoraho ntijyambwira umwami ni wampaye n'umwana kandi igihe w'igihe wamumpaye nari meze nk'uw'umugore w'ishunemu none ko wamumpaye wamuvugishwa n'imana none umuvugishwa nawe ari hehe atarishyura ati mu ndotoro njyambona umugabo ajye yambaye iyo kositime nk'iyo nyine wambaye iyo nyine hari nk'isaha cumi z'ijoro ati kandi kuva icyo gihe naciye mbyuka mpagarara hano kugira ngo nkurindire gushikuje burya imana n'imana irishyura kandi ikishyura ku mpande zose ndamubwira nti nitwa Branham ndasengera abagwayi uramaze kumva bavuga izina ryanjye aravuga toya umuvuga butumwa Branham sindigana numva bakuvuga arakomeza aravuga ati none uwo kwinjira nuguruye urugi rwo ku ibarabara hariho urugo murashobora kwibaza urugo n'iyo nzu ukuntu yari imeze sinzi ko mushobora kubyibaza bigeze namaze kujya mu ibirimba bibiri cyangwa bitatu umwami w'ubwongereza umwami w'ubuswede n'ahandi hantu henshi ndamaze kujya mu mazu meza mbere hariya uriwudu ariko nta na hamwe nigeze numva merewe neza nko mu iyo nzu y'uwo mugore iyo nzu yari ifite ibyumba bibiri mu nzu yose hari ibyumba bibiri nta impome ntizari zikoze neza oya ariko hari ahantu akantu kanditse ngo imana ihezagere n'urugo rwanjye uwo muhungu rero w'umwirabure w'imyaka 18 akomeye yari yifutse uburengeti mu minwe yiwe abufise mu minwe aguma niha gusa ndamubaza nti none agwaye iki umugore aravuga ati biragaragara nk'umengo n'umuntu yazimiriye kwibahara ahantu hirabura bigagara yuko aguma zenga azunguruka atashobora kugaruka ati kandi ibyo bimazemo iminsi ibiri cyangwa itatu arabana sija kumubona apfuye gutya turashobora kumusengera ndavuga nti ego ndashaka kumubwira ibyo gukiza ingwa ibyo gukira ingwara ibyo ariko ntiyabishaka wewe icyo yashaka kwari ukubona akijijwe gusa ibyo gukira ingwara ntiyarabishaka ashaka kubona akijijwe gusa hanyuma umugore aca aragenda aramufata ku mutwe aramugumbira aravuga ati imana iguhezagire mwana wa mama wiwe ati mwana wanjye imana iguhezagire ndavuga nti oh tinaho ya babaje umujyango wiwe naho yagiye mu bintu byinshi naho yaba ateje ingorane nyinshi uko biri kose aracara umwana wa mama wiwe mama we aracyamukunda ndavuga bibiliya iravuga ngo naho umubyeyi yokwibagira umwana wiwe imana yo nishobora kutubagira Yesaya 49:15 murabona ko amazina yacu yashushanyijwe mu biganza byiwe ntashobora kutwibagira imana nishobora kutwibagira ncandamufukura kugira ngo nshobore gukora ku birenge byiwe uwo mwana ibirenge bye byari byamaze gutimba nari nzi yuko uwo mugore yamaze gusenga ncandasura ndamubaza nti mbega woshobora gusenga kandi uwo mugore aravuga ati yego ndashobora gusenga ncandavuga nti data wa twese uri mu ijuru namaze gucegwa isaha yose nshaka gufata indege wowe wambwiye ngo nze hano sinzi icyo ushaka ariko aha niho nahagaze nimba wandunzise gusengera uno muhungu sinzi hanyuma nca numva avuga ngo oh mama uwo mubyeyi aca aravuga ngo ushaka iki ga mwana wa nyina wiwe watushaka iki ga mwana aravuga ati ndabona umuco muri kino cyumba uwo mwana aravuga ati ndabona umuco muri kino cyumba acaricara arahaguruka ubwo yenca ndiruka nza gufata taxi ngenda gufata indege nasanze indege imaze gucegwa amasaha abiri numva bavuga ngo umuntu wo mu ndege amaze 6:67 turamuhamagaye ubwa nyuma ese ukuntu imana ikomeye murabona ukuntu kwizera k'uwo mukecuru uwo mwiraburekazi ukwizera kwiwe n'isengesho ryiwe murabona ngene ukwizera kwiwe kwatuma indege indindira amasaha abiri imana ishobora byose imana ishobora kuhumura amaso ya Yeriko impumyi Yeriko uko yari irije ni kuri n'umunsi nikwiza ko mibi bidashyira ibyo byabaye kubw'ukwizera imana ikeneye ko mwizera haheze imyaka ibiri nca ndasubira Phoenix murazi muri gari ya moshi umuntu burya ari umuntu atanga amafaranga menshi kugira ngo ashobore kumugaburira ngenda nakerera manuka muri gare kugira ngo ashobore kugura imikate hanyuma manutse rero i Memphis murazi nimba mumaze kujya hariya naciye mva muri train ya mugari ya moshi njya kugura imikate numva umuntu ampamagaye ambwira ngo ndakura mukije wamuvuga witi mwawe urakomeye cyandishura nti ndagura mukije muhungu wanje arambaza ati mbega uwo bunyibuka uranze ndamwishura ntoya sindakuzi ati urazi umunsi umwe warigeze kuzi wanje mama yarakurindiriye ndamubwira nti wewe ntisi wewe ariko ujya muhungu nasengeye si wewe uwo muhungu arambwira ati ni jyewe uwo muhungu arambwira sinakize gusa ahubwo no gukizwa narakijijwe burya mbega ubuntu butangaje ijya mana nyine yagiriye impuhwe iriya mpumyi yarikira segerereza ijya mana nyine yagiriye impuhwe umugore w'umunyafurika w'umwirabure ikayigumiza ikanga kwiguruka mbe isengesho gusenga imana ufize ukwizera Yesu yaciye ahagarara ijya mpumyi Yesu yaciye arayihamagara acara ahagarara ubu rero nashaka kumara umwanya ndiko ndavuga uno mugoroba mvuge nti Yesu yarahagaze Yesu aravuga ati nimumunzanire hano narasomye inkuru kuri ibyo bintu sinzi nimba ari iby'ukuri cyangwa atari byo ariko Baritimayo yamye yizera yuko gukira indwara kubaho, ibyo abaherezi bavuga ntiyabyitaho. Yari afite umugore, afite n'umukobwa. Uwo mukobwa icyo gihe yari afite imyaka 16. Murazi abantu iyo umuntu asegerereza, utegerezwa gutuma abantu bakuraba bagahindukira bakakubona. Ni nako bimeze uno munsi hariya mu Buhindi, abantu bose baba bafite ikintu baragira utuntu berekana, udukino bakina kugira ngo abantu bashobore guhindukira bababone. Na Baritimayo nawe yari afise utunuma tubiri. Rero ingenzi zaraturaba ariko aradukinisha, ingenzi gace zimuha amafaranga. Umunsi umwe umugore wa Baritimayo aragwara cyane, umuganga aravuga ati, Baritimayo ntacyo tugifise dukorera uno mugore wawe, inyonko ubushuha afise ni bwinshi cyane. Baritimayo acyaguma agenda avuga ati, ndagukunda Yehova we, ndakwizera, simfise icyo nogura bizi, mfise gusa utunuma tubiri, nitwo mfise bwo ntunze, nitwo tunuma ndadukinisha bakampa amafaranga antunga, ariko unyemere umugore wanjye ko abandanya ari muzima, noguha n'utunuma nsanzwe nkoresha, hamwe wogira imbabazi ugakiza umugore wanjye agwaye. Ibyo bikoze ejo mu gatondo tutunuma mfise nocara tuguha. Uwo mugore wiwe acarakira, aca aragenda aratanga ko ikimbazo ko tunuma. Haizi misi umukobwa wiwe nawe acaragwara, nawe yari hafi gupfa, acarasura arasenga aravuga ati, Yehova ati, ubu ntanda kimwe sigaranye, ubu sigaranye ino ntama, sigaranye intama gusa. Kandi iyo icyo giha impumyi zakoresha intama kugira ngo iziyobore aho impumyi zaje zagenda zifise intama zigenda zifise ziyobora, arabwira ati, Yehova nicyo kintu cyo ngene sigaranye, wonyemerera umukobwa wanje agakira. Nubwo ntigera ndamubona n'amaso, ati iyo niko ndakora mu mishatsi yiwe, ndumva ko ndamukunze, ndamukunda cyane. Ati, Yehova wonyemere umwana wanjye akabana nyabaho, nuca ndaguha ino ntama kw'ikimazi. Uwo mukobwa acarakira, Baritimayo acajyana intama ku rusengero. Umuhereza aramubaza ati, Baritimayo ugiye he muri kino gitondo? Umuhereza Baritimayo yishura ati, nje ngaha ku rusengero kugira ngo ntange ino ntama ndayitange ikimazi. Arabanda yaravuga ati, Baritimayo kuri impumyi ibi bintu ntubikore. Ati, kira ndaguha amafaranga, ahubwo genda ugure intama, hanyuma bari utanga ku ikimazi. Baritimayo arabanda yaravuga ati erega sinasezera nyindi ntama ngo abe ariyo nsezeraniye Imana, ahubwo nayisezeraniye nyine mfise. Umuhereza aravuga ati, Baritimayo ntushobora gufata intama utunze, kuko iyi ntama ni kuyirongora kugira ngo ushobore kuyikurikira uji ushikiye ugiye. Atarabana ati, ni nashitse ibyo nasezeraniye Yehova. Baritimayo ati, nasezeraniye ati, izite izompa iyindi ntama. Yarabikoze igihe muri icyo gitondo mu kw'icumi, igihe cyari gishize ku bw'amaso ya Baritimayo, acaravuga Yesu ati, nimumuzane hano. Acarambika ibiganza byo ku maso yiwe, umwagazi w'intama w'Imana acamugurura amaso. Bagenzi murazi yuko hano dushobora kuvuga ibintu byinshi. Yesu yari yimirije kubambwa. Murazi uwo mwagazi w'intama ni wateguwe ku bwanyu kugira ngo amaso yanyu nayo ashore kugura. Uwo mwagazi w'intama nyene ari hano uno munsi, Imana yarawuteguye. Imana nta kindi kintu ikeneye, ni wo ikeneye. Murabyizera? Naciye ndaba ku isaha yanjye, ndavyo kisaha yanjye, ndabona yuko namaze kurenza umwanya bampaye. Nabwirizwa guhagarika saa tatu, hamaze kurengana masaha yagiye. Twunamike imitwe, ushaka yuko ijisho ryose ry'umuntu wese ari hano mwugara amaso, kandi imitima yanyu muyicishe bugufi. Muvuge muti, Yesu mwana wa Dawidi, niko ya mpumyi yavuze ati, ngirira imbabazi. Baritimayo ntiyagumye hamwe, yashaka yuko Yesu amubona. Ntimwizera yuko uno munsi akamo kiwe gashora gutuma akamo kacu gashora kumutumaza hano byarabaye kiriya gihe ni kwereka ino no munsi bitosubira gusubira kuba mugihe mwunamitse imitwe n'imitima shaka yuko musenga mugasemera mukavuga ntimuvuge ngo ntimuvuge ntimumuhamagare muvuga ngo mwana wa Dawidi mwere muvuge muti mwami kuri mwe bwese umwana wa Dawidi nimuvuge muti mwami Yesu ngirira imbabazi ugurura amaso yanje ndi mpumyi narumvise bavuga uwo muvuga butumwa ari kumwe natwe uno munsi avuga yuko wasezeranye ukuzishurira urubyaro rwa Aburahamu mu minsi iherezo nkuko wabikoze kuri Aburahamu warabisezeranye ni wewe jambo kandi mu gihe cy'akagoroba twarabonye mu migoroba iheze twarabonye ibintu bidasanzwe Yohana 14:17 ibikorwa nkora namwe muzobikora urya mugore yakoze ku biyonga bw'impuzu ziwe urya mugore yarazi icyo akeneye yarizeye cyane kwizera kwe kwaragize icyo gukora yarizera yuko ari we hanyuma acaravuga ati ukwizera kwawe kwagukijije ya mpumyi nayo yacisemerera ku miryango y'Yeriko wa mugabo yari mu biti byavyo byarababariwe ni ugurura amaso yanje kugira ngo menye yuko ndi munyongaziwe ari iri hano yaravuze ati aho babiri cyangwa batatu bakoraniye mu izina ryanje nzoba ndi hagati yabo ni wugura amaso yanje nungirira imbabazi yewe mwakazi ntama w'Imana mu gihe muriko murasenga niba hariho umuntu agikekeranya mu buryo cyangwa buriya muri kano kanya mu mpera z'igikorwa cyo gusengera abagwayi mbega ntimushaka kuza ngo muyisabe ngo ibakure ko ibikaragashi byose biri ku maso kugira ngo mutahure neza ibyavuzwe hano muri ino minsi iheze tuvuga ubutumwa ku mugoroba nshaka yuko mukanura mukabona iyo Imana iriko iratanga ikimenyetso ciwe ca nyuma kwishengera imbere y'uko ihindukirira Abayuda umugeni wo mu manyamahanga ariko arahamaga kugira ngo asohoke hariho umuntu ariko aravuga mu ndimi amen Amen. Now, if I understand right while you're praying, the Holy Spirit nimba nabitahuye neza ni mwe muyera yavuze kandi yaduhaye ubutumire yabahaye ubutumire mwebwe mwese nimwugurura amaso kugira ngo mushobore kumubona ari hano ntimushaka kuduza ibiganza byanyu ngo muvuge muti ewe mana nugura amaso yanje nukure igitambara ku mutima wanjye kugira ngo nshobore gutahura mbega zokwiyerekana gute mbega tuzomubona gute tuzomubona biciye mu bikorwa byiwe yaravuze ati ndi umuzabibu namwe muri amashami Yohana 15:5 umuzabibu ni wo wamako ivyamwa umuzabibu icyo ukora ni uguha ubuzima amashami hanyuma mu nyuma gacaza inzabibu buri shami ryose rikaza kw'inzabibu. Ishengero rya mbere ryahagurutse ryari ishengero rya Pentecote ririmo impano zamwe mu zose hamwe hoza iri hamwe hoza akandi gashami two kwandika iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Itabaye mu gihe cy'intumwa Petero Petero aravuga ati nimwihane umwe wese muri mwe rw'abatumwiza rya Yesu Kristo kugira mushure kandi muzohabwa n'ingabire hamwe mu yera kuko iri sezerano rijyanye n'iry'abana banyu nabo bose bari kure nabo uhora mwami azohamagara bose iri sezerano rijyanyu. Igihe cyose Imana irikira hamagara tuba tukiri mu gihe cy'intumwa. Isezerano n'ijyanyu no ku bana banyu no ku bari kure bose nibo biraba. Wewe Mana niugura amaso yacu nutwereke wa mwazi w'intama wateguwe warasezeranye yuko uziyerekana mu minsi y'iherezo nk'uko wabikoze i Sodomu. Turagusavye Mana kugira ngo ubiduhe muri kano kanya. Turi abantu bawe, turi amashami, ntitubereye gusaba icyo ari cyo cyose. Ariko iyo twibajije ukuntu turi bato, ntituri abantu beza na gato, ariko turabona umwagazi w'intama wateguwe, umwagazi w'intama. Kandi Imana ntitwebwira birabo ujya umwagazi w'intama, kandi azi uko atakibi kiba ku umwagazi w'intama. Umwagazi w'intama ni mwiza. Ubu rero mwami, ijambo ryawe nirigaragare hagati yacu. Ukwizera kwa Bartimayo kuri hano, buri muntu wese, abagabo n'abagore, ibyo bafite byose, tumere nka Simoni Petero, nka Zakayo, cyangwa uko twatumerewe kose, niwihishure mu mubiri w'inyama n'amaraso. Ijambo ryawe ribe rizima, turaza kumenya yuko kandi twongere tubone kuri Imana. Buri jisho ryose niryuguruke. Iki gikorwa cyo gusengera abarwayi nticyatangura, abantu bose bakire, aba bantu bafite bagendera ku mabekiye nabo baherekeje bose bakire, abafise ibyo bagendera ko bose bakire nk'uko Bartimayo nawe yahumutse amaso. Nubiduhe Data, tubigusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Aho ngeza kubona nta muntu n'umwe mbona nzi, mwese nta n'umwe nzi. Akenshi mwibaza yuko ko abantu tubaza gusa araba bari imbere gusa. Oya, hari hose muri ino nyubakwa Imana irabazi. Nimba ariya yindi nye, nimba ukwizera ukwizera kwanyu kubwiriza kuyihagarika, ntimukeneye kwirirwa muramera nk'abasega, ntimukwiye kumbwira murasemerera. Ukwizera niko kumukora, ntibavuga ngo akamu wateye niko kagukijije, ahubwo bavuga ngo ukwizera kwa niko kwagukijije. Ni byiza cyane, umwami ashimwe. Ndibaza ujya mvuga ubutumwa icyo hajya ujya muvuga butumwa amazina ka 35 avuga ubutumwa. Sinzi nimba yo nyemere icyo ndamusabye. Ndagusabye nurambika ibiganza kujya mugore icya iruhande yawe afisi agwa ingwara y'umutima kandi igiri muveko. Nibyo mushikanje urizere, ndagushimiye. Yakoze kuri inde ujya mugore sinabiga ndamubona jewe, ariko byabaye. Nimba ushobora kwizera, murizera muri kano kanya, amaso yanyu yugurutse. Nimurabe rero, nimurabe umwami wacu ni mwiza cyane, yaranesheje. Nta nyigisho n'imwe, nta dini na rimwe, nta munyabwenge n'umwe, nta na kimwe gishobora kumuhagarika. Ni Imana, amen. Ndabasavye mwese mwizere kuko ari hano muri kano kanya. Mwarabonye ifoto ya wa malayika w'Uhoraho ahiri hari Washington, aho bayishize ari hano havuga ubutumwa nihari. Sindi umuntu apfa gukurikira ibintu gusa. Oya, ndababwiye ukuri nkuko ibyanditswe bivuga, nimubyizere. Ari hano uyu mugore w'umwirabure, ujya mugore w'umwirabure cyaje hari aye ari kararaba iruhande yiwe, ari kinakeneye ku Mana. Numuvuga butumwa kazi ari karasenga kugira ngo Imana imufashe mwibango giyo cy'ubukozi. Nibyo ka mumfaso sindigera ndamubona, ndamuzi. nka wa mugore washagihe hariya muri Tennessee, ndabona umugabo w'umwirabure anezerewe cyane, urizera ko nduvugishwa ndumukozi w'Imana umwami ego sijewe niyo ni Imana ni iguhamagaye, niba uvyizera iyo ngwara y'igisukari kiguva ku bunyene uravyizera, amen. Ni vyiza cyane, urashobora kuguronka gukira ingwara, amen. Amashimwe ku mwami wacu. Ninde yakoze kuri inde? Yakoze ku Mana. Agahungu kakazungu kari hano, kicaye hano, ariko ndabona afite icyifuzo mu mutima wiwe, akwene mu batsi bamwe muyera. Urabyizera, ucumuhabwa mwe muyera ubunyene. Niba uvyizera, ucumuhabwa mwe muyera ubunyene, niba uvyizera. Hari umugore yicaye hariya agwaye ku kuboko kw'ibubamfu, yaravunitse, ubu rero afise ikivyimba mu kuboko kw'ibubamfu. Ku kuboko kw'iburyo naho agwaye ingwara ya rheumatisme. Nimba wize n'umutima wawe wose ku Imana yamaze kugukiza, ko Yesu Kristo aza kugirira neza. Uyu mugore sinari bigenda mubona n'umunsi wari mwese, sinari bigenda n'umuntu amuvuga, ariko Yehova arazwa ibyo mvuze, Yehova arazwa ari by'ukuri. Ngo uyu mugore w'umwirabure afite ingorane nyinshi cyane, afite ingorane z'amaso yiwe, naho wambaye amarori y'amaso yaguma merwa nabi, uragwaye n'ingwara y'amakonyera, ufise ingorane, nimba ari byo duze ikiganza, ufise n'ingorane mu gikiriza, nimba ari byo duze ikiganza cyawe, nuduze. Urizera yuko izagukira, urizera ko Imana ishobora kumbwira ibyo ugwaye, urafite n'ingorane zimushishito, urizera ko Imana izagukumbwira ibyo icugwaye. Nimba wize n'umutima wose, niwakiri gukira ingwara kwa gukira ingwara, urizera yuko uko yarareje, ariko n'umuse kwegozo ko mubibereshira. Uyu mugore yicaye ku ntebe igira kabiri, uri kuraba ngaha, urafite ingorane mu maguru yawe, urizera yuko Imana izagukiza amaguru yawe. Sinari bigenda mubona. Uyu mugore yicaye iruhande yiwe ari karaba ngaha, urizera yuko ndi umukozi w'Imana n'umutima wose. Nimba ari byo, nawe urashobora gukira. Ujya mugore yicaye iruhande yawe, urabyizera, nawe ubwawe urababaye. Imana murezera ko Imana ishobora kumbwira ibyo urwaye, urwaye indwara y'amahaha. Duze ikiganza niba ari byo. Ujya mugore yicaye iruhande yawe, arashavura cyane kandi aragwaye, afite ububabare mu jisho. Urabyizera nawe, ufise kansere muri estoma mu mushishito, urabyizera nawe wakize. Amaso yanyu yugurutse, murizera ko ari umwana w'Imana, nimumwakire, nimuhaguruke mumwakire. Uko uko yarareje niko ari n'umunsi ngo azokome bidashira. Yesu mwana wa Dawidi, ngirira imbabazi, ntuci iruhande yanjye urengana. Mukiza, niwumve ngira umutima wanjye usemerera, mugire ugirira abandi imbabazi, ntundengane. Ni wewe ibyo nkeneye byose, undutira ubuzima. Mbega fiziki ku isi cyangwa mu ijuru atari wewe, byagenze gute, habaye iki? Ukwizera kwanjye kumeze nk'umwe kwa ya mpumyi yaramuhamagaraye, yaciye ihamagara umwami, amen. Murabyizera muri kano kanya? Ntidukeneye ibikorene byinshi by'amasengesho. Ni bangahe bemera yuko bakize? Nimuduze ibiganza mushime ku bw'ibyo. Mwamaze gukira ingwara mwese, Yesu Kristo ari hagati yacu. Ujya nyene yagendagenza Yeriko, yahamagaye Zakayo mu izina ryiwe, yahamagaye Baritimayo. Ujya mwami nyene Yesu, mumero yamwe muyera ari hano uno munsi, kandi ariko arakora nk'ibyo yakoze kiriya gihe, yarerekanye yuko uko yarareje, ariko ari gutuka niwe bidashira. Nabi gigwamana na vya teolojia na nakimwe, muri munyonga za Yesu Kristo, niwe agaragaye hano, amen. Ndavyizera n'umutima wanje wose, amen. Nimwakiri gukira ingwara kwanyu, maze muvuge mushime umwami, muvuge muti ndabyemeye. Nimumushime, tumushimwe. Ndamukunda, kuko yabanje kunkunda. niwe yabanje kunkunda ndamukunda ndamukunda kuko yabanje kunkunda akandonkera gakiza ku musaraba I Golgota Karuvayo ibi nabyo biri mu bigize ubucunguzi bwanyu gukira indwara kwanyu nako nyine kuri mu bigize ubucunguzi bwanyu byose byabereye I Golgota n'imitima yanyu siri muri nimbye muti ndamukunda ndamukunda kuko yabanje kunkunda kwabanje kunkunda akandonkera gakiza ku musaraba akandonkera gakiza ku giti I Karuvariyo mbega muramukunda ni muramukanye maze muvuge muti dushime umwami mukunda na hagati yanyu kandi mwongere muyikunde nimuhindukire muramukanye muvuge muti umwami wacu ashimwe turaneze kubona turi hano mwe ndata turi mu nyonga za Yesu Kristo amen amen singe nari byiza Paulo yaravuze ati atiyo ndirimbe ndirimba mu mwemu duhimbaze mu mwemu turirimbe mu mwemu turirimbe tuti ndamukunda 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 kuko yabanje kunkunda kandi akandonkera gakiza I Karuvariyo Mm-hmm.